Muteza matuki ya Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 18 ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Radio yanyu Ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet ndetse no kuri Facebook, naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Internet ni www.radioyacu.com na Facebook ni VOA Radio Yacu. Ibi biganiro by'iki gitondo biratangirana n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 ni cya kiganiro cy'umuziki. Amakuru. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe umuryango w'Afrika y'ubuseruko Isabel Ndahayo arimo arahura n'inzego zose zirebwa n'isoko rusange muri EAC n'inzitizi z'ubucuruzi hagati y'u Burundi na Tanzania. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Umupaka wa Mugina muri Komine Mabanda ni umwe mu mipaka ihambaye ihuza u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Icyo utandukaniye ko n'umupaka w'ikobero nawo nyene uja Tanzania, nuko ahi Mugina hatarubakwa ikigo rusange cy'umupaka cokorohereza abadandaza n'izindi ngenzi zijabuka. Benoit Bigirimana aserukira abadandaza mu ntara ya Makamba yabwiye umushikiranganji ajejwe akarere k'ubuseruko ko imigenderanire na Tanzania yifashe neza, ariko ko ubushikiranganji bwoza burakurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ry'amategeko agenga ako karere na cyane cyane ayagenga imipaka.
Mu bijyanye n'abakozi banyu bamufise bajyanye na Obedi mu gipolisi n'izindi nzego zijejwe gukontorora, ugasanga nibo babidindiza batashyira mu ngiro, kuko basaba ko mwobiza cyane cyane kugenzura impande zose z'ibihugu byombi bajya bagenda kwishyira mu ngiro, kuko nibo batuma imyidogo iba nyinshi n'ibintu bitajya mu ngiro.
Ikibazo cy'amasaha mupaka uba wuguruye nacyo nyine cyabonetse nk'intambamyi ibuza iterambere ry'urudandazwa nsohoka mbibe.
Hari ibintu byo kugara imbibe, baravuga yuko urufunguzo rumwe imbibe ivugwa n'uwo muri Obey n'uwo muri Papa. Mugenzi we yarashize kugara n'abantu barenga nk'amajyana, umuntu akabugarana mu bindi bihugu duhari rumwe batugururiye. Nibyo bintu byo twashaka gusaba nyakubahwa ko mwaza mugatanga impanuro zikwiye kandi ziboneka. Umuntu yugaye imbibe z'igihugu ntawe hade ko ari mu rugo rwiwe cyangwa ibintu bya famiye, amenye ko yugaye urubibe rw'igihugu, yugaye ko ndiho n'amategeko agumye iruhande yaho hantu yugaye.
Kuri icyo kibazo mu kigo Obert babona ahubwo ko inzitizi ari amategeko atabemerera kuduza amasaha yo kugurura imipaka.
Mabanda Mugina umupaka wugururwa 12 zo mu gatondo ukugagwa 12 zo mu ijoro, uwo yateze inyuma amategeko atekenya kugira wugurure umupaka ubanza gusaba ubujejwe iby'amakuru mu komiseri. Nta buraro buriyo, umukozi arabyuka akugurura agakora ku mugoro wa imodoka aja kumutora. Ni ukuvuga yuko ahaja gukorera n'ahaba hari ibirometero 18. Byumvikana yuko amaze kugara umuntu aje saa 2, umwanya wo kujya kumuhamagara uba muniniya yuko agushikira.
Isabel Ndahayo umushikiranganje akurikiranira hafi ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yijeje abadandaza n'abakora mu bisata vita y'ubudandaji ko vuba ikigo rusange cy'umupaka wa Mugina kigiye kubakwa, akaba yabivuze yisunze amasezerano abafasha bagiraniye na leta z'u Burundi hamwe na Tanzania. Ubushikiranganje bujejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bwongeye buramenyesha ko buriko burasaba ishyirwaho ry'amategeko afasha abadandaza b'abakenyezi, mu gihe byabonetse ko abakenyezi bagize ibice 70% y'abadandaza bakora urudandazwa nsohoka mbibe. Makamba, Krisi Munezero, Ijwi ry'Amerika.
Urwanda ruzajya ruhaviza abaturage b'isi yose barusuye bageze aho binjirira mu gihugu bizatangirana n'umwaka utaha w'ibihumbi 2018 asumta akabo yaraduhe ibindi bisobanuro
kwa itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2018 abagenzi baturutse mu bihugu byose byo ku isi bazajya bahabwa visa y'iminsi 30 bageze aho binjirira mu Rwanda bitagombye kubanza kuyisaba nk'uko byari bisanzwe bikorwa ku bihugu bimwe na bimwe aya mavugururwa yerutse kwemezwa n'inama y'abaministri yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka 2017 mu itangazo rya rero risohowe n'urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda urwo rwego rwavuze ko Rwanda rwemeye guha viza y'iminsi 90 abantu bo mu bihugu nabyo byemereye u Rwanda iyi serivisi aribyo Benin, Centrafrica, Chad, Ghana, Guinea, Haiti, Indonesia, Senegal, Seychelles na Sao Tome Principe hari ibihugu byakuriweho viza ku bafite passport z'abadiplomate n'iza serivisi birimo Djibouti, Ethiopia, Gabon, Guinea, Ubuhindi, Israel, Maroc na Turkiye urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu ruvuga ko abaturage b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo COMESA nabo bazajya bahabwa viza y'iminsi 90 bageze aho binjirira mu gihugu gusa bazajya bishyura amafaranga yagenwe ubusanzwe abaturage bo muri COMESA bajyaga bahabwa viza y'iminsi 30 bageze aho binjirira nk'uko byagendaga ku bandi bafite passport z'ibindi bihugu byo muri Afurika ibise bizamarira iki Rwanda navuganye na Bwana Ismail Bukanani ni impuguke mu bijyanye na politike akaba umwarimu muri kaminuza
bigiye kuzamura rero ku rwego rw'ubukungu rwego rw'ubucuruzi byorohereze abashoramari mu kuza mu Rwanda byorohereze politike y'ubukerarugendo byagaragaye ko guverinoma yatangira igitekerezo ari ikintu cyiza kandi cyatumye habaho gusabana ibyaha gafunguka hagati y'u Rwanda n'amahanga ubwo rero ko icyo ni igitekerezo cyatumye ko u Rwanda rufungura imipaka mu rwego kugira ngo habeho kugenderana hagati y'u Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda mu bihugu baba bavamo
iki cyemezo cyanageze ku banyarwanda baba mu mahanga bafite ubwenegihugu bubiri ababo bazajya binjira bakoresheje indangamuntu mu gihe bashaka kwinjira mu Rwanda Ismail avuga ko ari inyungu zindi zigeze ku banyarwanda
ibi butangaze ko hariho bamwe bari bafite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda ariko bafite n'ubwenegihugu bwo mu bihugu baturukagamo yabasabaga ko bari ngombwa ko basaba viza aha mu Rwanda kandi ari abanyarwanda ibyo bivuga iki ko babakuriyeho ko noneho kugira ngo bakoreshe pasiporo cyangwa bakoreshe basabe viza ahubwo bazajya bazaho bagendera ku ndangamuntu bakabona ibyo basaba byose hano ku kibuga cy'indege icyo ni kimwe mu kikwereka ko tuma noneho abantu bibonamo noneho imikorere ya leta y'u Rwanda
urwego rushinzwe ninjira n'abasohoka mu gihugu ruvuga ko kandi rwakuyeho amafaranga yishyuzwaga viza ku banyarwanda bagendera kuri pasiporo z'amahanga ariko bafite indangamuntu z'u Rwanda ku bihugu byemera ubwenegihugu bubiri itangazo rya sowe n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rivuga ko abanyamahanga baba mu Rwanda igihe bagiye hanze nibashaka kugaruka mu gihugu bazajya bakoresha icyangombwa kibemerera gutura mu gihugu mu kwezi kwa gatatu kwa 2018 nibwo urwego rw'abinjira n'abasohoka rwatangiye gahunda yo gutanga viza abantu bazisabiye kuri internet hagamijwe korohereza abaturuka mu bihugu Rwanda rudafitemo za ambasade zishobora kubafasha kuva ku ya mbere mutarama 2013 nibwo abagenzi bava mu bihugu bya Afurika bemerewe kujya bahabwa viza bageze aho binjirira mu gihugu ndetse amafaranga bishyuraga aragabanywa abanyamahanga bafite ibyangombwa byo gukorera cyangwa gutura mu Rwanda Uganda na Kenya bo bemererwa gutembera muri ibyo bihugu hatabayeho kwishyura viza nk'uko biteganywa mu mushinga wo kwishyira hamwe kw'ibihugu bihurira ku muhora wa ruguru aho ababifitiye uburenganzira bahabwa uruhushya rwo guhita muri ibyo bihugu uko byakabaye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Kristi Munezero mu Burundi na Asumta Kaboyi mu Rwanda murakoze rwose Shuti z'ijwi rya Amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
Nabira mkijwe, nchuti wa kunze mahise mkumvili zivi gani rovira dijugi Amerika, ni Samia ni Washington DC, mukirundi ni Kinyar Rwanda. Hano mwini studio ya 18 mulikumana jowe diani na hazwe, ndaba tegurira, mwongira nga washikiriza ikigani iwanyo munhar.
Turanezi rwego se twumvise ibyo ko bagira badukure ngaho ko abana bagiye kuronka aho biga bakongera tukaronka natwe ko twicara kugira tukaronka naho dutera n'uturenga rengi
njyewe nifuza ko n'ejo bazana amakumva akadufatira akadutwara kubera kuko hano turahangayitse cyane
Abanyi bamwe mu mpunzi z'Abarundi zari zimaze umwaka mu kambi y'agategekanyo muri Congo bashima ingingo y'ishami rya ONU ryita impunzi HCR yo kwimurira mu kambi ya Mulongwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro by'Abarundi vyongeye gutumwa ko n'umuhuza Benjamin Mukapa. Turazigaruka ko handi hato hagataho rubanza rwabo mu ryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara rwakomeje mu rukiko rukuru rw'u Rwanda. Navyo turabibabwira mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Umuhuza matati y'Abarundi yasubiye gutuma ko ibiganiro bihuza Abarundi mu butumire yarungitse. Benjamin Mukapa yavuze ko igice cya kane c'ibiganiro kizotangura itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 gushika itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12. Urunani ni Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi rwamaze kutubwira ko rwakumiriwe muri ivyo biganiro. Inkuru tubazumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika arusha Pierre Claver niyo nkuru.
Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka bumwe mu butumire bwatanzwe n'ibiro by'umuhuza. Ubwo butumire bwatanzwe kuri uyu wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa 11. Bavuga ko ibiganiro bihuza abegwa n'amatati ya politike mu Burundi bizosubira kuba ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 gushika itariki 8 z'ukwezi kwa 12. Ibiro by'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania byatangaje ko byiteze ku ibyo biganiro bizo kwitabwa n'abantu benshi kandi baturuka mu mpande nka zose zegwa n'amatati ya politika. Hari umuhoza w'Abarundi yemeje ko kazoba ari akaryo kuri izo mpande zose ko kuganira ibintu nyamukuru kandi nkenegwa kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu cyabo. Muri ubwo butumire umuhuza ahamagarira abazo kwitaba ivyo biganiro bizomara iminsi 13 bibereye arusha muri Tanzania kuza biteguye bazanye n'intererano zubaka. Umuhuza avuga ko ari igice ca kane c'ibiganiro bihuza Abarundi bijigikiwe kandi bigashegwa mu ngiro n'akarere ka Afrika y'ubuseruko u Burundi burimwo. Umuhuza avuga ko kugira ngo ahamagaze iki gice c'ibiganiro by'iminsi myinshi kurusha uko byahora bigenda yabanje kuvugana n'uguhagarariye ibiganiro perezida w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abandi. Muri abo bandi harimwo abaserukira leta y'u Burundi, abatavuga rumwe na leta n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ibiro vyiwe vyaranagendeye mbere impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi vyari vyihaye itariki ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu kwaheze muri uno mwaka. Umuhuza yabivuze igihe yariko aratanguza icese igice cya gatatu ari naco cahiruka kuba mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Abariko barabwirwa ayo majambo nkuwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya icyo gihe yabwijwe rya Amerika kw'iyo sango ahubwo ari yakure. Yari yifuje ko ubwo nyene bariko viyarusha bakuyeho intamamyi zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubu nyene. Ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi akazavuba barari mu kibe bose ngira ngo umuntu bumuhezagira
kubona iyo sango itubahirijwe. Makocha Tembere umwunganizi w'umuhuza aheruka kubwijwe rya Amerika ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira. Ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti urumva ko atakundi. Nico gituma bona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata amasezerano abonetse. Nukuri habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu. Ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Kuri iyi nshuro urunani Senared ruhurikiyemo bamwe mu batavuga rumwe na leta bahunze igihugu rwamenyesheje ko rutazokwitaba ibiganiro. Mu itangazo rwashize habona ubwo runani ruvuga ko rwakumiriwe. rwamenyesheje kandi ko rwaronse amakuru ku ibyo biganiro ari vya nyuma kandi ko bizoca bitahukanwa kugira ngo ibikurikira bizobere mu Burundi ariko naho biruko ibiro byo muhuza bivuga ko atawe vyakomiriye ahubwo ko ibyo biganiro bizokwitabwa na benshi mu begwa n'amatati ibyo biro nyene nta nahamwe bivuga ko ari gice ca nyuma c'ibiganiro Monama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba mu kwezi kwa gatanu umuhuza yarashikirije icegeranyo cagejeje ibikorwa Benjamin Mukapa mu ntamba myashikirije harimwo kw'impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umutuboneke yemeje ko yo adasevye leta hasiba abatavuga rumwe nayo hafi imyaka ibiri iraheze akarere gatoya umuhuza n'umufasha wiwe gushika ubu hari yagikorwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo hazotangure ibiganiro nyezina ubu ubutumire bw'umuhuza bavuga ko ari ibiganiro nyezina Cyeclave Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Umuyobozi w'ishami rya ONU gitaho impunzi RCR mu ntara ya Kivu ya Majepfo Cyprien Atronyo yarakoresheje inama abaserukira impunzi z'abarundi ba mikambi ya Rusenda basezerana bumvikanye yuko bagenzi babo bari mu makambi y'agategekanyo bagiye kwimurirwa vuba bwango mu ikambi ya Mulongwe umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo yarakurikiranye ivyo nama abitugire kumuriri
Muri inama yahuje umuyobozi wa sere ku rwego rw'intara ya Kivu ya Majepfo Bwana Spirie Achonyo n'abashefu b'amavirage 50 wagize inkambi yo mu Rusenda yibanze ku ngingo zigera kuri zitatu ziraje inshinga impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda no mu makambi y'agateganyo yasange Kavimvira na Mongemonge nkuko bisobanurwa na Emmanuel Ntirampe ba userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda
uyu umuyobozi yatugendereye agarutse ku bintu bitatu arivyo bikubikuru ikijanye no kugenzura by'ukuri impunzi ziba mu ikambi no kutumenyesha yuko abantu bari mu mazi ya kiriro ko babwiriza kugenda mu ikambi shasha ibateguriwe misaba kuri ico kintu ca mbere rero bakivuze ko kuko kenshi twama dusaba yuko dufise impapuro zaheze gushikino saha zitari ku gihe nabo baravuga ati mu kutwishura rero kubera natwe kugira bamenye ko bavuga ko mu Burundi baguma ba kominduru yuko impunzi ziri ngaho babeshe ko igitigira atari ico ase rica yumvira ati noneho rero igenzure neza igire control imenye impunzi ziri ngaho mu ikambi ko zingana by'ukuri apana igitigira igishora kuba atari ico muri iyo ntumbere rero bayumvire nabo ko baca bashiraho iyo karata ishobora gutuma kandi n'impunzi ikibazo baguma bavuga yuko impusha zo kugenda nazo nyene zitubahirizwe hari ahantu babafata nabi ati babaha ikarata ishobora gutuma bashobora kugenda muri Congo ahantu henshi hashoboka ku kintu rero kijanye nuko impunzi zibwiriza zitabwiriza kuguma mu mazi ya kiriro ahantu usanga imiryango utandukanije ugasanga abantu mugabo n'umugore baherukana amezi 9 umwaka wose uraheze batariko bavugana hari abantu bari hanze hariya mu centre de transit tabo bose dutorere umuti ikibazo cyabo kuko basabye ubuhungiro nkamishasha buguruye bashirimo abantu bayitegurira abantu 5000 abo bose bagende bashikeyo hama ikibazo cabo gitorego umuti
impunzi za Barundi zari zigiye kumara umwaka wose mu nkambi z'agateganyo zakiranye ibyishimo byinshi ingingo ya seri yo kuzimurira mu nkambi ya Murongwe iri mu karere ka Fizi mu cyumweru gita
turanezerwe rwose twumvishije ko bagira badukure ngaho ko abana bagiye kuronka ho biga bakongera tukaronka natwe ho twicara kugira tukaronka naho duterane turenga rengo biratunezereye rwose tumva ahubwo n'umunezero ntangire dufise uyu munsi twumva ko tunezerewe rwose twari twarahanukiye umwaka tugire dukwije umwaka turi ngaha muri ake twumva ntitwari tuzi iyo tuzira niyo tuva ariko uyu munsi turaranye ibyiziro byiza rwose turaye umutima turi hamwe tunezerewe rwose
yewe ni ukuri njyewe nifuza ko n'ejo bazana amakumva akadupfakira akadutwara kubera kuko hano turahangayitse cyane kubera amatwareti kwanza n'amazi ntitukiri kuyabona vuba hari ukuntu dusigaye turara iminsi iri tutaronse amazi hano
Sabimana Liberata ni umuyobozi wa village ya 30 yo mu nkambi yo mu Rusenda iri muri site ya Rurinda avuga yuko inama bakoranye n'umuyobozi wa hasero ku rwego rw'intara ari ingirakamaro dore ko muri iyi nama basezeranyijwe kuzahabwa ibyangombwa biranga impunzi nyuma y'ibarura hasero iteganya gukora mu nkambi yo mu Rusenda muri uku kwezi kwa 11
twabyakiriye neza ko twagendaga ku mpunzi zitagira kuranga mbere nuko ajya kuhereza ibituranga batubara ko tugomba guhamagara ibigenzi byacu abagiye nyuma y'intambwe bose bakaza kugira ngo iyo verification izabe bose bahari kuko izo zitona n'umuryango wawe wose mwese ko mungana ku ifomu kugira ngo babone kubahereza karte ifungishije byaturyoheye cyane
kuba izi mpunzi z'abarundi zari zitunze ibyangombwa bizwi nka fomu byarangiye tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 muri izi mpunzi hari zitangaza ko byazigoraga gukora ingendo zikoresheje ibyangombwa byarangiye
ingaruka tubona ni nyinshi cyane mu ibarabara bushobora kugenda tugiye ukarengana ku birometero bitunganijwe na CNL bakakubaza document wayerekana bagasanga naba expire abashaka gufata dufite bene wacu bari mu bindi bihugu ashaka turinikira makuriye nk'amafaranga cyangwa ikindi kintu mwe gasaba kuri ndakwerekana document administratif iri a jour iyo nayo ni form dufite abashaka kuziri expire
tubamenyeshe yuko iyi nama yari yahuje abaserukira impunzi abasungusungu haseri hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi umuyobozi wa haseri mu ntara ya Kivu y'amajyepfo bwana Cyprien Cyonyo yatangaje ko bazatanga ibikoresho n'udufaranga kuri izi mpunzi hanyuma zikiyubakira amazu yo kubamo zonyine ariko mu cyumweru gitaha zikazayitira mu mazu y'agateganyo bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zihangayikishije no kutaronka impapuro z'inzira bita titre de voyage abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko amahigwe atari make abaca mu myanya y'intoki bivuye kuri urwo rupapuro ibindi kuri no nkuru rumenyesha amakuru wacu mu Rwanda Desire Hatungimana
Ugo rupapuro rw'inzira rudakunze kuboneka rurateye ubukene mu miryango itari mike iburi nyene ijabuka igihugu iyo habonetse akaryo ko kwiyungunganya uno mugabo amenyesha ko yakoze ibibazo byo kuja gukora hanze y'u Rwanda inshuro zibiri amenya ariko ntibikunde ko ashika mu gihugu abasabwa gukoreramwo muri kino gihe amenyesha ko n'abana birukanye mu mashuri kubera ubukene kandi amahigwe yo kubaho neza yari yaronse
kavuga uti je ngiye gusaba titre de voyage akubwira bati ziraharuye hari n'igihe bigeze kuvuga ngo ni 50 zonyene murazi yuko impunzi ngaha y'ibihumbi n'ibihumbi kandi abakeneye kufata ingendo ari benshi bagaca kubwira bati utagwaye kandi biboneka yuko ugirangira ngo witabe imana iyo titre de voyage nayo tuguha ko bambwira bati ko wewe ukwije ibyangombwa teza kuguha byose mugabo urabona yuko nanje iyo titre de voyage igwa rupapuro rwo kugira ngo fate urugendo kugira ngo ngende kurondera igitunga umuryango atago naronse icyo gihe
inkurikizi z'abayizi
narabuze ukuntu nshobora kujana abana mu ishuri ndabura ukuntu ndabagaburira uno munsi ndiko ndababwira abana banje barabirukanye nta mafaranga yo kubishyurira amashuri mfite akagenera karonse mugabo ndeka kujya kugakora kubera urwo rupapuro rwabuze murumva yuko umuryango wanje umerewe nabi cyane
Uno musore yaganiriye na radio y'ijwi rya Amerika amenyesha ko amaze kujya mu ishira hamwe rijejwe impunzi inshuro zitatu kurondera ugo rupapuro rw'inzira ataruronka aratinda rihebura
naragiye kurondera impapuro zo kugira ngo nshobore kuja ku gihugu nshobore kurondera udufaranga twumbeshaho ariko maze kuja mu ishira hamwe HCR rijejwe impunzi inshuro zitatu maze kuja zose bambwira ngo impapuro ngo zihari zo kugendera ko hasigaye impapuro nkeya izo mpapuro nkeya ngo bazibikiye ngo abantu bashobora kuba bafite ibibazo by'uburwayi bukomeye je nanje nkababwira yuko mfise amagara yo kuja kurondera ukuntu nshobora kubaho ngaha muri Kigali ariko bo muri HCR izo zose barabirenza kwa maso ntibabyumva ikibabaza ni uko izo mpapuro ari uburenganzira bwacu bwo kuzironka nk'impunzi
mu gihe izo mpapuro zitoroshe kuboneka ku mpunzi ziba mu Rwanda abarundi bahungiye mu gihugu cya Uganda bamenyesha ko icyo gipapuro iyo bari kiboneka ikibazo n'amafaranga asabwa kugira kiboneke n'ikiringa umuntu akirindira kubera kirondegwa na benshi nkuko tubishikirizwa na Arsene Rakaza aserukira impunzi z'Abarundi ziba muri Uganda
ino mu buryo babikoramwo nitwavuga yuko byoroshye cyane ariko icyo twe dushima no kubwo uburenganzira buhari si benshi bamaze kuzironka kuko murazi impunzi kugira ngo ironke amafaranga ari amafaranga bariha 225,000 ivyo rero si bose bashobora kubironka bari mu makambi n'ibiki hanyuma ikindi naco nuko ucubanza kwerekana yuko ufise iyo ugomba kuja impamvu ari nkuko umuntu agwaye canke yatumiwe kuko hashobora guhera amezi abiri atatu ndetse bigashobora kurenga bivanye n'abazisabye kuko ashobora kuba ari benshi
inkuru nziza aserukira impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko yizera ko mu ntango z'umwaka uza izo mpapuro z'inzira zizo bazabonetse afatiye ku biganiro yagiranye n'abajejwe igisata c'impunzi hano mu Rwanda.
Icizere turagifise kuko iyo twa turavugana n'abijejwe baratwizeza yuko ibisabwa byose biriko birategurwa, mbere nibaza yuko mu ntango z'umwaka ivyo bipapuro nzoba byagiye ahabona twamenye ingene umuntu ashaka kukironka. Turamaze kuyaga n'abajejwe ico gisata cyo muri ministeri ijejwe by'impunzi, turayaga no muri aster bose baduha icizere yuko vuba ibyo bipapuro bituma umuntu ashaka kuja hanze biboneka, kuko mwarabonye yuko nakagapapuro k'impunzi kitwa ID biometrique muri mwe gifaransa kabonetse. Twizera nibindi yuko vuba cyane bizoboneka kugira ngo abantu bashobore kwandanya bakora ya mirimo yabo nkuko bahora mu bihugu byabo.
Mwamenya ko abakunda kurondera izo mpapuro z'inzira bita titre de voyage ari abahunze, ari abamenyesha makuru, abari abakozi ba leta, abashingwa manza, abadandaza, tutibagiye n'abanyeshuri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda unaho ni inkuru yaranze inondwi. Turagaruka ku vya Zimbabwe n'ubu bitaradadanuka, niba Perezida Robert Mugabe agiye gusubiza ubutegetsi canke akabuguma ko umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa arahera mu 1989 atubwira ivyagiye biraranga politike ya Zimbabwe.
Mu mwaka w'1889 umwami Robert Ngura wategekaga ubwoko bw'abandebere yahaye uburenganzira busesuye umwongereza Cecil Rhodes bwo gucukura amabuye y'agaciro. Uyu mwongereza yahise atangiza sosiyete yise British South Africa Company, ahita yiha inshingano zo gukoroniza bidasubirwaho ako karere kose. Mu 1895 iyo sosiyete British South Africa Company yafashe izina rya Rhodesia hagamijwe guha agaciro uwo mwongereza Cecil Rhodes. Maze imyaka itatu nyuma yaho, akarere kari mu majyepfo y'umugezi wa Zambeze kiswe Rhodesia ya majyepfo, mu gihe igice cyo mu majyaruguru y'uyu mugezi cyahawe izina rya Rhodesia ya majyaruguru, ubu ni mu gihugu cya Zambia. Imyaka 24 ishize, mu 1922, banyamukeba b'abazungu bari batuye muri Rhodesia ya majyepfo baratoye basesa ubutegetsi bwa sosiyete British South Africa Company. Ubwo akarere kose iyo sosiyete yayoboraga kahindutse koloni y'Ubwongereza yigenzura. Biturutse ku myivumbagatanyo y'abirabura bari bahatuye, leta y'Ubwongereza yashyizeho icyo yise ubutegetsi bwo muri Afurika yo hagati, bugizwe na Rhodesia ya majyepfo ubu ni muri Zimbabwe, Rhodesia ya majyaruguru ubu ni muri Zambia, Nyasaland ubu ni muri Malawi y'ubu. Hari mu mwaka w'1953, ariko ibyo byose byari bitarabona ubwigenge kuko byari bigikoronijwe n'Ubwongereza. Mu 1963 Zambia na Malawi byabonye ubwigenge bikwiye ku Bwongereza, bihita biva muri riri yashyirahamwe rya Afurika yo hagati. Mu 1965 uwari minisitiri w'intebe wa Rhodesia Ian Smith yafashe icyemezo kitumvikanywa hatangaza ubwigenge bwayo buhagarariwe na banyamuke b'abazungu. Ibyo byatumye amahanga amwamagana ndetse n'umuryango w'abibumbye bamufatira ibihano. Mu 1972 havutse ibitero by'intambara birangajwe imbere n'amashyaka ya Zanu na Zapu byarwanyaga ubutegetsi bwa Smith. Ayo mashyaka yakoraga ibitero aturutse muri Zambia na Mozambique asaba ko muri Rhodesia habaho ubutegetsi buyobowe n'abirabura. N'intambara zaje gutuma Ubwongereza businya amasezerano y'amahoro yagejeje Zimbabwe ku bwigenge n'itegeko nshinga mu 1979. Nyuma y'umwaka umwe Robert Mugabe n'ishyaka Zanu batsinze amatora maze arahirira kuba minisitiri w'intebe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane. Uwo bari bahanganye mu matora Joshua Komo wayoboraga ishyaka Zapu icyo gihe nawe yahawe umwanya muri guverinoma. Imyaka ibiri nyuma yaho Komo yarirukanywe maze Robert Mugabe yitabaza abakomando ba gisirikare batorejwe muri Korea ya Ruguru bakubita inshuro abarwanyi b'ishyaka Zapu. Ingabo za Robert Mugabe zishingwa kuba zarishe muri uru rugamba ibihumbi by'abasivili mu 1987. Robert Mugabe na Joshua Komo basinye amasezerano yo kubumbira hamwe amashyaka Zanu na Zapu muri Zanu PF. Ubwo Mugabe yahinduye itegeko nshinga akuraho umwanya wa minisitiri w'intebe ahita yigira perezida bizasubirwaho. Ubukungu bwarahungabanye biturutse ku myenda, itakaza agaciro ry'ifaranga, imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo bya hato na hato. Aho niho umunyazimbabwe Morgan Tsvangirai yinjiriye mu ruhando rwa politiki n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi MDC, Movement for Democratic Change. Umwaka ukurikira ibihumbi n'ibihumbi by'abahinzi birangajwe imbere na Perezida Robert Mugabe byigaruriye ku ngufu ibikingi bya banyamuke b'abazungu maze mu 2001 banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga kimara bihagarikira inkunga igihugu cya Zimbabwe. Inkubi yo guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe yarakomeje maze Perezida Robert Mugabe akubita inshuro uwo bari bahanganye Tsvangirai. amatora amahanga yagaragaje nka yabaye mu buriganya mu 2023 Kivangare yataye muri yomba ashinjwa gushaka guhirika Robert Mugabe ku butegetsi gusa nyuma y'umwaka umwe Kivangare yararekuwe urukiko rukuru rwamugize umwera ariko leta ikomeza gufata ishyaka rye nk'iritemeye mu gihugu mu 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize igihugu cya Zimbabwe ku rutonde rw'ibihugu bitegetswe mu gitugu n'ishyaka riri ku butegetsi rya ZANU-PF nubwo ryari ryatsinze amatora y'abadepite ku bwiganze akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
ningaha duce dusozerera Diane Nahazi na Innocent Kimenyi mari kumwe mu biganiro by'ijwi rya Amerika rya Numango twifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu na hejo nkaho twatanguriye
wazi tatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com abatwumva mu igenda kuko mukanya gato cyane Sa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki